Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kumvikanira mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Biriwe neza nshuti muduteze amatwi. Kuri isaha muri kumwe kuri mikro nanje Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza na makuru rero.
None n'ubu hariho ugwaruka rutumwanya mu bintu byinshi bitagira mvura bibaza ngo bariko barikingira naho bariko baratumwanya boja muri iyo ntumbero nshasha gukorana.
Uyo ni Furera Emmanuel Ntakarutimana, muza bikogwa mu kigo ubuntu mu Burundi. Turavuga no kuvyerekeye umusi wa nyuma wo kwakira kandidature ku bantu bifuza kuba abakandida mu bibanza by'abadepute mu matora ategekanijwe mu ntango z'ukwezi kw'icyenda mu Rwanda. Turavuga no ku bantu bavuga ko baguwe ko n'umusozi aho hacugurwa ubutare mu kibanza gicukurirwa mu butare bwa Coltan muri commune Kabarore mu Burundi. Incamake y'amakuru rero yo hijyana hino duhava tubashikiriza mu gitariki ntarengwa ko yakane y'ukwezi k'umunani yagereje kuvyereke gufatira Iran inshuro ya mbere y'ibihano bishasha guterana amajambo akarishya hagati y'abategetsi bica gihugu na Amerika byatumye abihweza ibintu mu karere ko mu buseruko bwo hagati bibaza nimba ingwani ishobora kwaduka hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Abakuru b'ibihugu ba BRICS bateranye muri Johannesburg muri Afrika y'Epfo bafite impungenge z'intambara y'ubucuruzi ku isi.
Umunyepolitika batavuga rumwe na leta y'igihugu cya Zimbabwe Nelson Chamisa yatangaje uno munsi wa gatatu ko amatora yimirije kuba muri Zimbabwe ashobora kurangwa n'ubusuma. Aya makuru rero n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi na hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kuyerekeye Iran na Amerika mu gitariki ntarengwa ko yakane y'ukwezi k'umunani yegereje kuvyerekeye gufatira igihugu ca Iran inshuro ya mbere y'ibihano bishasha guterana amajambo akarishya hagati y'abategetsi b'ico gihugu na Amerika vyatumye abihweza ibintu mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi bibaza nimba ingwani ishobora kwaduka hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ifaranga ry'igihugu ca Iran Rial ryatakaje agaciro cyane rwose umuntu arigereranije n'idolari ry'Abanyamerika. Iryo faranga ryatakaje ibirenga ica kabiri cy'agaciro karyo kuva mu ntango z'umwaka. Ibyo bikaba biriko biremera leta kugira igire icikora. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yatanguye kuvuga ku ngingo igihugu ciwe cyofata mu gihe kizoba cyafatiwe ibihano na Amerika. Yahaye ibihugu vy'Iburaya vyateye igikumu ku masezerano yerekeye umugambi w'ibigwanisho ruhonyanganda wa Iran mu mwaka w'2015 gushika ku itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani kugira bibe vyatoye uburyo bwo kurekurira igihugu ciwe kubandanya gushorera hanze bimwe mu bitoro vyacu. Abo Lasan Banisadr yahoze ari president wa Iran abona ko Iran na Amerika bizokorosha inyifato yavyo bikaganira inyuma yo kubiteranya amajambo akarishye. Avuga ko kugara umuhora wo mu mazi wo mu kigobe cha Hormuz vyotuma haba ingwano. Amenyesha ko inkurikizi zoba zikomeye cyane kuri Iran akarere k'Iburaya hamwe na Aziya.
Abakuru b'ibihugu bitanu bya BRICS batangiye inama yabo ya cumi uyu munsi mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Inama izarangira ejo bundi kuwa gatanu. Umuryango BRICS washinzwe mu 2009 ugizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Abaturage b'ibihugu bitanu bose hamwe bangana na 40% by'abatuye isi yose. Icyo batangiye kwita intambara y'ubucuruzi nicyo kiri imbere y'ibindi bibazo muri iyi nama. Mu ijambo yavuze ayifungura, President Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yibanze ku mpungenge bafite mu rwego rw'ubuhahirane mpuzamahanga. Yavuze ko ari ibihe bikomeye, ibihugu bimwe na bimwe bifata ibyemezo byo kubanya mwigendaho kandi binyuranyije n'amahame y'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce. Kuri Perezida Ramaphosa bizagira ingaruka mbi zikomeye by'umwihariko ku bihugu biri mu nzira y'amajyambere.
Muri Zimbabwe umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Nelson Chamisa yatangaje uno munsi wa gatatu ku matora yimirije kuba muri Zimbabwe ashobora kurangwa n'ubusuma. Yagirije abategetsi b'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora ko bahengamiye ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi ZANU PF. Yamara Chamisa avuga ku mugambwe wiwe MDC utazokwihoza amatora. Yabwiye abamenyesha makuru ko ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora ruhengamye kandi rwatakaje icizere c'abanyazimbabwe. Avuga ko gushika ubu atacemezo na kimwe kihari ku gitegiri cy'impapuro z'amatora zasohowe aho zasohorewe nuko atamahinyuzi ifise. Na haruko Nelson Chamisa avuga ko batazo kwihoza amatora tegekanijwe ku itariki 13 z'ukwezi kw'indwi. Atangaza ko bazotsinda Perezida Emmerson Mnangagwa n'umugambwe wiwe uri ku butegetsi za NUPF. Amenyesha ko abamushigikiye bazokwitaba amatora ari benshi cyane mu ntumbero yo gutsinda amatora. Perezida Mnangagwa yaratumiye indorerezi z'abanyamahanga gukurikirana amatora harimwo abaserukiye umuryango w'ibihugu by'Iburaya n'umuryango w'ibihugu bigizwe ahanini n'ivyahoze bikoronijwe n'Abongereza Commonwealth. Abakandida uko ari babiri Emmerson Mnangagwa na Nelson Chamisa bemeye gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu mu gikorwa cyabo cyo kwiyamamaza. Ubutunzi bw'igihugu cya Zimbabwe bwarasenyutse ku ntwaro ya Perezida Robert Mugabe.
Muri Pakistani, abaturage barenga miliyoni ijana biriwe mu matora y'Inteko Ishinga Amategeko. Ibiro by'amatora bimaze akanya bifunze, ibarura ry'amajwi ryahise ritangira. Ubwicanyi bukomeye ariko nibwo bwaranze aya matora. Itora rimaze akanya gato ritangiye mu gitondo, umwe yahuzi yiturikije n'ibisasu ku biro by'itora mu mujyi wa Quetta, umurwa mukuru w'intare ya Baluchistani mu majyepfo y'igihugu. Yahitanye abantu 31, akomeretsa abandi 40. Barimo abaturage bari bagiye gutora, abapolisi n'abanyapolitiki, nk'uko polisi ya Pakistani ibisobanura. Umutwe wa leta ya Kiislam watangaje ko ari wo wagabye iki gitero. Ubundi bwicanyi butandukanye bwahitanye abantu 6. Hashize ibyumweru 2 kandi muri iyi ntara ya Baluchistani ihana imbibi na Irani, umutwe wa leta ya Kiislam uhaturikije ibisasu mu ikoraniro ryo kwiyamamaza uhitana abantu 151. Abaturage bagomba gutora abadepite 272. Izindi ntebe 70 zigenewe abategarugori n'abanyamuke. Ni ubwa gatatu mu mateka ya Pakistani ubutegetsi bugiye gusimburana binyuze mu matora mu ituze, n'ubwo atari ituze kubera buriya bwicanyi. Pakistani yakunze kurangwa cyane cyane na za coup d'etat.
Waranya gukurikirana ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Uyu munsi ni uwa nyuma wo kwakira kandidatire z'abantu bifuza kwiyamamariza intebe mu Nteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite, mu matora ateganijwe mu kwezi kwa cyenda gutaha. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi ari Kigali araduha inkuru irambuye.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora itangaza ko kugeza ku munsi ubanziriza uwa nyuma mu iki gikorwa cyo gutanga kandidatire kirangire, imitwe ya politiki itanu yari imaze kuzana abazabahagararira mu Nteko Ishinga Amategeko. Umubare w'abakandida bigenga niwo wari ukiri muto ugereranije n'abandi bitabiriye gutanga kandidatire zabo. Ku bakandida bigenga, Bwana Ntibanyendera Elisamu ni umwe mu babaye mu ba mbere mu gutanga kandidatire ye nk'umukandida wigenga. Aganira na Radio Ijwi rya Amerika, yumvikanishije ko ingorane bahuye nazo arizo zatumye aza ku munsi wa nyuma.
Iyo uvuze kuri umukandida wigenga bahita bikanga bakumva ko ushobora kuba uje kurwanya leta, mu by'ukuri akaba ari imyumvire itariyo. Ibyo rero byadusabye kumanza mu by'ukuri kwigisha abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze, nabo hari afite imyumvire imeze gutyo. Abaturage bashaka kuza kudusinyira umuyobozi w'inzego z'ibanze akaza akaba ari ibikijisho, cyangwa akipromosa akavuga ko uri businyire uri bumukoreho. Nanone bikaza gusubira inyuma kugira mwumvishe kumurika ibyangombwa nkamusobanurira ko narwanya leta.
Nubwo uyu wifuza ko umukandida wigenga yishimira ko yabashije kwegeranya ibyasabwaga byose nubwo byamutwaye iminsi myinshi, avuga ko ariko hakiri izindi mbogamizi zimutegereje we na bagenzi be b'abakandida bigenga. Akanaboneraho gusaba ko hari bimwe mu byahindurwa mu mategeko bikigora abakandida bigenga.
Dukwiye koroherezwa nk'iyo bavuga ati bona abantu 600 ariko bakura aho wumvubonye hose mu gihugu utanze kuzenguka igihugu cyose, kuko hari n'ahantu ugira ukuntu birakugoye bitewe n'imiterere, bitewe wenda n'abantu bake uhazi, ugasanga n'imbogamizi. Ariko hakaba n'ahantu umuntu ashobora kwisanga ku buryo nabo bantu 600 ashobora kubabona mu buryo mworoheye no mu bare baka wa majwi twemba kugira nawo ntabwo woroshye kuko ni nayo baka ishyaka rero rebe ishyaka no umuntu kugitike mbyikunyaga ari kintu cyoroshye ndekeza ko rero bagombye kureba neza itegeko ribitegeka bakareba uburyo kibari barasubiramo bakarijyanisha n'igihe
kugeza babifuza guhatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko baje kuri liste y'amashyaka nibo bavuga ko basabwa ibintu bike nyamara nubwo basigaye bose basabwa kwirwanaho bonyine hari benshi badacika intege urugero rwa madame Uwizeye Henriette uhatanira umwanya w'abafite ubumuga nawe akaba afite paralyse yemeza ko ubumuga bwe afite butazamubuza guhatana
afite paralyse ruhande rwose ntirebye uko meze nasubiye mu ishuri muri kaminuza igitabo nanditsemo nashatse kumenya ko abafite ubumuga bakora kubera gukora research nkumva n'ibibazo bafite numva nkeneye kubafasha nkabavuganira
ufite paralyse igihande cyose ni ikibazo gituma udakora uko byakabaye bigenda urumva uramutse ugize amahirwe yo kujya mu ishinga amategeko washobora gukora nk'undi mudepite udafite ikibazo na kimwe
nsanzwe mfite akazi kazi nkamaze imyaka 8 kandi nta kibazo magira gukora ukuboko kw'uruhande rw'indyo rurakora
amakuru twakuye muri komisiyo y'igihugu y'amatora agaragaza ko mu gihe hari hasigaye umunsi umwe ngo igikorwa cyo kwakira kandidatire z'abifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko kirangire abagore 88 aribo bari bamaze kwiyandikisha nk'abifuza kuzahagararira bagenzi babo mu nteko ishinga amategeko nabo bazahagararira urubyiruko bari bamaze kuba 14 biyandikishije mu gihe amashyaka ya politiki 5 ariyo yari yamaze kuzana urutonde rw'abazabahagararira mu nteko abafite ubumuga bari bamaze kuba 4 mu gihe abigenga bari bakiri ku mubare muto wa 2 gusa iyi gahunda yo gutanga kandidatire yatangijwe tariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 yarangiye kuri uyu wa 3 itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 abakandida bemewe bazatangazwa tariki ya 30 z'ukwezi naho tariki ya 13 kugeza ku itariki ya 1 habeho ibikorwa byo kwiyamamaza inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abadepite 80 harimo 53 baturuka mu mitwe ya politike 24 bahagarariye abagore babiri bahagarariye urubyiruko n'umuhagarariye abafite ubumuga Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mu Burundi bamwe mu rwaruka bari mu migambwe itandukanye bemeza ko inyigisho z'ikigo ubuntu zatumye ruvavanura n'agatima ko gukumirana mu vya politique no mu butandukane bwabo kugwaruka ruvuga ko rwasanze kudahuza ari bisanzwe rukabona ko kwijukira imigambi ibateza imbere ariyo nzira irashe ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana
Ikigo ubuntu kiriko kirashikiriza ivyavuye mu mugambi cyakoze mu mwaka wa 2014 ukogisha ugwaruka mu butandukane bwago kuri uyu wa gatatu bamwe mu gwaruka bari mu migambwe itandukanye bemeje kwizo nyigisho z'abagiriya kamaro mu bijanye no kubavanura n'agatima kugukumira abo badasangiye ivyumviro vya politique Samuel Iradukunda nimbonera kure ugwaruka gwo mu mugambwe Sende David duri ku butegetsi mu gihe Martin Hagerimana yahoze agwana mu muhari paripe hutu FNL
gambe Sende David jewe nki ntaraja muri centre ubuntu ngo twoba twarakorana bacha bakora bakerekana kumenga barasumba cyane abandi bari mu yindi migambi berekana ahubwo yuko aribo bakomeye aho centre ubuntu izije ubwanye naciye nkurikiza akaranga ku mugambwe CNDD-FDD neza nkuko kari
naragerageje kuja mu ishyamba ndagwana gatoya ariko birananira tamuhiro nashitseyo rero tutumvikana neza n'abantu bari muri CNDD-FDD kugira ngo tumbanze tumenye ikikorwa cy'ugwaruka twanza kumenya ibikorwa byinyegeje inyuma ya politiki ngira ngo barahenda ugwaruka cyane kubera tuba twishakira hamwe utwo twisomera sinzi ugaca tuguma dukurikira ivyumviro vyabo
kiretse abo banyamigambwe abandi izo nyigisho zagiriye akamaro nabari bavise ingeso yo gukumirana ifatiye ku bwoko Ive harumugisha atanga karorero kunyifato y'abanyeshuri bo muri risetora iri muri commune Mugambi ntara ya Bururi nayo Jerome niyo yitorera ava mu bwoko bw'abatwa avuga ko imbere y'izo nyigisho atabo ni yaja kubera ikumirwa ry'abatwa mu Burundi
none ko nakuze sanga abatwa banenwa cyane ati ubu ndiko ndajahe cyangwa ndiko ndavahe ico nungutse kubona yuko twebwugwaruka ikiducanishamo atari bwa bwoko ahubwo ikiducanishamo ishamo yari politike yabari yabuhijwe
isetora kare yari iranzwe n'ibintu by'amoko ibintu byo gucanamwo hagati y'abanyeshuri badahuza ariko aho Centre Ubuntu ije ikwabonye inyungu nini ya cane kuko utwo dukosa twagiye turagabanuka turateba turahera ugeza yahataba ibintu by'amoko biri mu kigo ca Setora ubu
baba aba banyamigambwe eka nabo batabona kumwe abo badasanga y'ubwoko bose babona ko abarundi bari bakwiye kubana mu butandukane bwabo mu kugendera ku muco w'ubuntu
nimba jewe mfise akabira kubuhutu menye ko umututsi nawe yaremwe n'Imana umutwa nawe twaje tumusanga mu Burundi nk'abahutu n'abatutsi ndatse mugabo gusa tukamenya yuko by'ukuri igihugu twese tugisanga byari kuba byiza twese tugendeye ku muco w'ubuntu tukerekana yuko wese twaremanywe agashusha Imana yaduhaye Imana ntiyaremye umuhutu ntiyaremye umututsi ntiyaremye umutwa yaremye umuntu
Furira Emmanuel ntakarutse Imana umuhuza bikorwa mu kigo ubuntu asaba gwaruka kudata umwanya bishinga abanyepolitike ahubwo bagafashanya mu gushinga imigambi kugira biteze imbere
none nubu hariho ugwaruka rutumwanya mu bintu byinshi bitagira mvura bibaza ngo bariko barikingira naho bariko baratumwanya boje muri iyo ntumbero nshasha gukorana yukuraba na ryiza yugufashanya yugushinga imigambi hamwe bosanga bariko barunguka ibindi burengeye kure niyo ivyo batari ko bararonka
uyu mugambi w'ikigo ubuntu wigishije ugwaruka rungana n'amajana 9 ibijanye n'amahoro n'ubuntu ugwaruka rova mu komune 15 ari mu ntara zine ziri mu gihugu cyo Burundi arizo Gitega Karusi Rumonge na Makamba ubwo gwaruka mu butandukane bwago gwemeza ko gwahavuye ruhindura inyifato uburuka barushira imbere imigambi yo kwiteza imbere ari naco gituma gwashinze ishyirahamwe ryo kuguranana Vicoba Village Community Bank iryo naryo rigafasha gutanga ingurane kuwerekanya umugambi utomoye wo kwiteza imbere I Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
mu Burundi kandi abantu batanu baguwe ko n'umusozi aho bariko bacukura ubutare bwa Coltan muri commune Kabarore societe Tamingo icukura ubwo butare ibita basuma yamari miryango yabo ikemeza ko ari abakozi biyo societe ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Ikoko byo gukura abantu batanu baguye ko n'umusozi ku mutumba wa Kivuvu biracyari ko birabandanya byatangiye ku muhinga mu munsi wa mbere aba bantu bagihwa n'isanganya biraza ko mu ijoro ry'uwa mbere shiri wa kabiri no ku munsi wa kabiri birabandanya gushika bwire eka no kubona umunsi wa gatatu mu gatondo byatanguye bugica aba bantu batanu baguye ko n'umusozi amazina yabo yamaze gutohozwa umukuru w'umutumba wa Kivuvu Naramabuye Emmanuel yabwije ijya Amerika hamwe n'imitumba baturuka ko
niyo ngabo remeje ni wo mu mugoyi sabushimike Juvenal no wa mugoyi mugisha Gervais ni yandar ni jimbere tarisise ni yandar nduwayo nawe ni mugoyi abagabo nagereje gutohotsa ni bambwiye ko ari witwa ni jimbere tarisise na nduwayo
abandi bose n'abasore batatu twibutse ko societe Tamingo icukura ubutare mu cyo kibanza bagiye mwisanganya yakana ko tarabakozi babo kandi kemeza ko arabasuma ngo twavyiganira ndayizeye François arongoye abakozi muri societe
ejo societe yarakoze iragodoka ama munyuma rero iko dutsaza abantu tutaramenya umubare babasuma baje bikinze icoro hama umusozi basitukirako kuko binjye kwiba ubutare
umba saba kozi banyu
oya saba kozi bacu
niki yemeza koko batabari mu bakozi banyu
mba kuko abakozi bacu barakwiye
imijyango yawe mu baguwa kuri umusozi twaganiriye bavyamira kure uyu mutamani se wowe witwa Sabushimike Donatien
yahora akoranye hanyu ndakanda akodiye
yahakurikiye
yimba yari umupira yimba yarako igihe kirekire ntihaze wamubona kumutaka yakora ijoro
none ko abanyene ishantse yavuga yuko ari abasuma
none iyo bariko barivugira ibyabo nkaje nicaye hariya no banyomoza ukurushigita bakurushigita
uyu nawe umuvyo witwaje Jimbe Tarsis nawe yinjeje ku mwana we yo baramusuma arabihakana
abo bana nukuri bari bamaze iminsi baza guhemberwa kuri sitoke muneke kwa mungu baragenda guhemba bagiye bababwira ngo nta mahera yabonetse uwakoreye ibihumbi 10 bamuhango 4 5 ayandi ngo bazoyabaha baje kuyongereza abo bana rero niho twumva ko cyabahomye none kubera bapfuye bariko baragiriza ngo nibisuma kandi abo bana bari barehora babahemba kuko bababona bakomeye cyo mwana wanje ntabwo cyari gisuma kuko yahemberwa kuri sitoke munege yari yanditswe mu ikaye none abo bariko baramwihakana nimba babihakana kubera nibiziga nteka tubibuze data bwo twasaba nk'ibiziga ngo tubibone tubyegeranye hama baduhoze n'amata
hambavu y'abavyeyi incuti y'abanye n'abagenzi abo twaganiriye bamira kure ababita basuma
abo bana naho babita bisuma basanzwe babakorera none bo cyabitwe bisuma kuko bapfuye igihe batabibuze hakiri kare ngo abo bana bafatwe ka gusuma nyine bafatwe bace babakura mu kazi nabo bo cyabita bisuma kuko bapfuye
bamaze kubeshuza ubwo busuma abo bagirizwa twahaye ijambo Ndayisenga François mu societe Tamingo ariko insiguro yatanze ntizanyuze abo banyagihugu
umubyeyi amaze kubura umuntu abati yari yemewe gute yari yemewe nande mbo yeba yari yemewe ntiyaza yo masaha kuko chantier nikora mu ijoro chantier ikora ku mutaga gushika saa 9 iba yugaye ibitaje
amakuru twakuye mu gipolisi avuga yuko abo bantu baguwe ko nikinogo masaa 10:30 ni chantier yanyu naho wa mwatashe abasho bashobora gukwiba habona
mbo kuba ari mu manogo aba yagucunze arama ibinombwe ni 12
ikogo byo kubarondera aho ni mugihe mu gihugu cy'u Burundi hasanzwe ari igipolisi cyo gutabara gukinga impanuka n'ibiza umusozi wa Kivuvu komine kabari ari mu ntara ya Kayanza Fidelite yashatse ijyu rya Amerika
kwa nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga, giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga, iminsi yose kuwa gatandatu no kuwimana, saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Radio y' Amerika, Washington DC. Abarundi barenga 89 bahora mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bakiriwe mu Burundi abo bahungutse bemeza ko naho bahora baronswa mu makambi uburyo bwo kwikingira no gutandukanya imvyaro bitabujije abatari bake kuvyarira abana mu buzima bugoye bwo mu buhungiro umenyesha makuru wacu Chris Munezero niyo nkuru yakurikiranye
Nene mwamwambaye mubiri none Nene mwa yabitwa yugira tubikoresha iki
Abo barundi 1853 bakiriye mu ikambi y'infata kibanza y'igitara muri komine Mabanda na leta hamwe n'ishira hamwe muzamakungu HCR abo bahungutse bari bahunze intara za Makamba Rutana na Rumonge mu gihe amaze guhunguka bari barabwiye ijwi ry'Amerika ko mu buhungiro ubuzima bugoye ubwo kubura imfungurwa zikwiye n'utundi bifuza abo barundi bari barakiriwe mu makambi ya Nyarugusu na Nduta i Tanzania bararonswa uburyo bwo kwirinda no gutandukanya imvyaro ariko ku mvuzo zitandukanye bamwe baje bibungenze abandi bafise inzoya Diane Nkurunziza ahungukanye akana k'amezi 7 yatubwiye ko yasamye imbanyi atavyifuza
Namushakiye hariya cyarashitse mu bisambwe nka twa dukeneye ko byarashitse giturumbuka ntitwifuza ko twabyarira mu nkambi twabaye kwiyorohereza bica birashika n'umubiri kuguma ukora utigera uhagarara
Chantale yahungiye mu gihugu cya Tanzania ari muto ari naho yahuriye n'uwo bubakanye avuga ko kuva yibungenze atigeze aronka ifungurwa zibereye umukenyezi afise inda uburyo yamenya atari kubaka akiri mu buhungiro
Ugize badupakeje ubugari nyene nivyo baduha nta vyangombwa baguha cyarantengora nyene nibarutse mbere naragize ningorane na fungu katikwe kwa na nokwifuri dango shakire hariya uko no mufuri dojo shakire no nyene amerika neza
Mugihe bitegekanijwe ko hakigwa bahungutse barenga 2200 ishirahamwe mpuzamakungu HCR yatumenyesheje ko byabaye ngombwa ko 137 basigara mu gihugu cya Tanzania ku mvu z'ubugwayi abenshi ariko bakaba ari imiryango bayinarugo bibungenze imbanyi ziri hafi kuvuka Hakizimana ni umutamakazi wo buzukuru batanu kubwiwe naho imiryango iba yarahunze ntacyo yibuza kubandanya barondoka mu gihe Imana ibaheza gihe
Nuko bari kumwe mvo bari kagutavyara gute
mu nkambi barabaha impanuro bakabaha na bwa buryo bwo
neza byo byose barabahereza nta kintu niki gisigara gusa biranka hari uwo bikundira niho byankira mugabe ugasanga abana he barabavya ntusha kumufatira ingingo ubucureka hama ingaruka yibonye we nyene Nosha hitamwe ati je ndashoye gutaha cyane haja kuvira mu gihugu wacu cyane ndashoye kuguma nkabyaranga mu buhunge umva namahitamwe ashaka kwigira wenyene aho ntangi ngo umuntu afatire uwundi
zimwe mu mvuzo zituma bamwe muri abo bahunze bahitamwe kwibarukira mu buhungiro harimo kurondera urugero rw'ibifungurwa n'utundi dufashanyo baronka two kwiyongera Manuel Nsabimana yahora mu ikambi y'Inyarugusu avuga ko kuvyera atabiharuro no kurangura amabanga mpuze biti na batikingiye byateye ingaruka mbi mu miryango no mu kibano biturutse hanini ku bagabo canke abakenyezi bagiye barahunga igihugu batajanye nabo bubakanye
oya nta muntu areka gukenera kurongora hari gihe umugore yiyumvamwe ko adashobora kugenda agateba agasasanga umugabo yaratoye ubundi mugore agasasanga ni ngorane n'ubu nivyo biriko biraba mu nkambi usanga hari ngorane musanzwe ubuzima bwo mu nkambi abantu begeraniye ataco bariko barakora batarenga inkambi ivyo birashika bakanashakana bwo nta yindi migambi biri mu mutwe baba bariko barakora usanga bamwe n'ingwara zitagira barazanduye
Hejuru yukubakira, bakabafungurira, bakabaraza, ekambere bakanabavura, ishiramwe hase hanayandi mashira hamwe bakorana, baruguruye aho mu ikambi mfata kibanza y'Igitara, ibiro bijejwe kwakira matati, amwe mu matati yakigwa, akabara yajanye nabihakana imbanyi canka abana bavukiye mu buhungiro mu barundi 1853 bakiriwe kuri uyu wa kabiri 104 na abana bari munsi y'imyaka 4 ababa hafi bitatu vya kane yabo bakaba badashikana imyaka 3 biboneka ko bavukiye mu buhungiro gushika isaha 9 zo kumuhinga munaho abakenyezi 11 bibungenze nibo bari bamaze kwitura ivuriro ryuguruwe muri yo kambi y'Igitara Igitara muri komine Mabanda Chrisi Munezero ijwi rya Amerika
Mukanya gato yitura sezerana mu biganiro twa twafite kuri iyi saha amari imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije mu gihe tariki ntarengwa ko ya kane y'ukwezi k'umunani yegereje kuvyerekeye gufatira igihugu ca Iran inshuro ya mbere y'ibihano bishasha guterana amajambo akarishye hagati y'abategetsi bica igihugu na Amerika vyatumye abihweza ibintu mu karere ko museruko bwo hagati y'isi bibaza niba ingwano ishobora kwaduka hagati y'ivyo bihugu bibiri
Mu Rwanda komisiyo y'amatora yari yakiriye irakira bwa nyuma kandidatire uyu munsi z'abashaka kuziyamamariza kuba mu nteko ishinga amategeko mu matora yo mu kwezi kwa 9 naho bakuru b'ibihugu bitanu by'ibya BRICS bateraniye i Johannesburg muri Afrika y'Epfo bafite impungenge cyane y'icyo batangiye kwita intambara y'ubucuruzi ku isi nicyo rero kibazo kibahangayikije cyane ku murongo w'ibyigwa
Naho muri Zimbabwe umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Nelson Chamisa yatangaje no munsi wa gatatu ko amatora yimirije kuba muri Zimbabwe ashobora kurangwa n'ubusuma yagirije abategetsi b'ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora ko bahengamiye ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi ZANU PF Amakuru rero n'ibiganiro twafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika ndushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha kuri mikro ari kumwe na Ange Fiden Yongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama